nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa mbere n'igenekerezo rya munani nyakanga umwaka wa 2025 tuti namwe bakunzi mwashimye gukurikira radio Nzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye ayo nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Ubukene bw'amazi meza burahagaritse umutima abanyagihugu bo muri zone ya Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura bemeza ko bamaze indwi zirenga zibiri bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika na y'uruzi Kanyosha. Abanyagihugu bo mu ntara ya Burunga bo bamenyesha ko bariko baratakaza icizere ku mvugo z'umukuru w'igihugu abemerera iterambere muri iyo ntara no mu gihugu afatiye ku butare n'ayandi mabuye y'agaciro ariko aracukugwa muri iyo ntara ya Burunga. Umuhari map Burundi buhire uranegura ingingo iherutse gufatwa na leta y'u Burundi yo kwirukana abaserukira igihugu cy'Ububiligi mwishira hamwe rijejwe imigenderanire n'iterambere ngo bigaragaza yuko leta atabahanuze ifise bifurize neza igihugu. Amakuru twabateguriye saya gusa twariko duca ku mayange mukanya ni donito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye. Abanyagihugu baba muri zone ya Kanyosha ni mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura bamenyesha ko bamaze indwi zirenga zibiri batagira ni majyamazi amakenga akaba ari menshi ku ndwara zishobora kubatera zituruka ku isuku rike kuko basigaye bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika n'amazi atemba y'uruzi Kanyosha. Basaba ishyirahamwe Revidezo gukora uko rishoboye kugira amazi meza yo mu mabombo asubire kuboneka. Pacific Nkeshimana.
Ubukene bw'amazi meza nibwo bwibonekeza mu bantu ku gisagara cha Bujumbura na cyane cyane muri zone Kanyosha. Abanyagihugu bavuga ko ari ikibazo kibahangayikishije cyane bakemeza ko bigeza aho ushoboye kuronka ibido y'amazi ayironka ku mafaranga y'umurengera. Ibido ngo bayironka ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana atanu n'ibihumbi bine by'amarundi. Bakavuga ko n'abavomo bo mu kiyaga cya Tanganyika ibido bayitangira amafaranga ari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bine n'amajana atanu by'amarundi bakabona ko bitagiye kuborohera na gato.
Iraha muri zone Kanyosha turamaze igihe kirenga indwi zibiri amazi ataboneka kongera rukwiye kuko urutugeze ahantu amazi ajya akamara iminota 15 hageze yikanza akaronka ingene aronka ingene akoresha ingufu akavoma ibido zibiri ibido imwe kuyiguha ayiguha ku bihumbi 15 ibihumbi bine hageze ahantu rero ubu tuvomesha ku mazi yo muri Tanganyika ubwihe ubudahera wo muri Tanganyika ikibido kimwe iritiro 20 umuhirihumbi bibiri ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Ejo niho nagiye kuri Tanganyika nanje kuyadaha mpurirayo n'abandi twidondoranye nsanga hari abapfuye za Kinanira muri Musaga Kinindo twese tuvukije duhurira ku Tanganyika kudaha amazi ayo tudashye rero turakoresha mu kuyanwa mu kuyatekesha no mu kuyoga aho simbuze kumesuza nk'abantu bo basanzwe bafite rero amatwayeti yo mu nzu ni ukuri n'ingorane.
Abanyagihugu bagasaba ko leta n'ishyirahamwe Regidezo bakora ibishoboka byose kugira ngo baronke amazi meza ngo bitabaye uko naho indwara ziva ku isuku rike zirabahitana.
Turafise rero amakenga ku magara yacu indwara zituruka ku isuku rike zishobora kutumara umwanya n'umwanya hamwe leta ikagira ikikoze turasabye rero leta irabe idufashe Regide turonke amazi meza kugira ngo turabe ko yadukingira amagara yacu n'ay'imiryango yacu.
Mu Rwanda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe tukaba tutashoboye kuronka umukuru wa zone Kanyosha co kimwe no mwishyirahamwe Regidezo kugira ngo batubwire ico bakiriho kirakogwa kugira ngo ico kibazo gitore umuti.
Pazike Nkejimana urakenuye abanyagihugu mu ntara ya Burunga bavuga ko babayeho mu bukene bwinshi nayo ntarivugwamo ibibanza byinshi biza byaratanguye kwimbwamo amabuye y'agaciro hamwe n'ubundi butare abanyagihugu bakavuga ko batize imvugo z'umukuru w'igihugu adasiba kurata ibyiza by'u Burundi n'ibyiza igihugu kizokura muri ubwo butare reka inkuru tuyibaze Julienne Muzinga
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 16 Nyandagaro aho igururura ibarabara ry'indaraye muri komine Musongati yari kukije ku Burundi ufite ubutare bwinshi cyane bw'agaciro ku rwego rw'isi muri bwo harimo ni keji ishika ku matoni arenga miliyoni 200 ubutare bw'icyuma bita fer burenga amatoni 1000 hamwe ubutare bwa platine butari buke ariko ku banyagihugu bo muri Musongati na Byanda ibyo bavuga ko ari uruhendo bavuga ko ubwo butare bumaze imyaka bwimbwa ariko ubukene nabwo bukazura inzara na bamwe mu barongoye intwaro canke igipolisi muri ako karere bemeza ko nabo bafite amabanga akomeye nimemererwa kwegera ibyo bibanza by'ubutare ariko imodoka zo zinjira ku munsi zisehura ibibanza bicunzwe n'igisirikare gicungera inzego
iki kibanza kirahezagiye imana yagihezagiye aha mubona hose agakarere kuzuyemo ubutare bwa nikere abagendereje basanze hari amatoni arenga imiliyoni 200 za nikere hari toni zoba zirenga mbere 1000 z'icuma hari amatoni umurengera ya platine aha hari ubutare bw'ubwoko bwinshi singaha gusa none igihugu cy'u Burundi ni igihugu gisanzwe kirimo ubutare bwose aha mu Burundi botubaza ibyo tutagira ntibotubaza ibyo dufise kuko ni byinshi nicyo gituma uyu munsi ari uw'akanyamuneza
Kwigenekerezo rya 1990 Myandagaro umukuru w'igihugu yarongeye kubishimangira mu gihe cyashikirize icese buramatari w'intara ya Burunga Mafembo n'inyibuka hamwe na mustaneri wa komine Makamba Prosper Bizimana
Yangonga mu ntara ya Burunga ne umwara muvuga ngo ntimugire ubutare beruka gusanga bwuzuye ivyanda barabizi be murazi mujya butare bariko barimba ivyandu no munsi haja murazi ko ari cyane barangiye bahara buhojyanga mugabo sise nabo barangiye bawurangiwe n'umuzungu umutungo yaramubonye asaza baririkiza ati ahantu hitwa uko ni hehe ahashitse atatora ryabuye ibuye gitwa ametiste akagira umunsi mukuru wose agiye abasororeye nzabona umwene gihuga ndugikiye kuri WhatsApp ati hari umuzungu atoyibuye agiye aritwaye ati akajya mu meza agahambaye sande kwaheze gutora itunga yavuze ko azogaruka kandoje ku muntu nti asanga nibuye rigugwa meshi hanze rishoka aho bukera muzobona dushoye amakontenere yajya amabuye hajya ibyanda
abanyagihugu bo muri ibyo bice hamwe n'abarundi bose muri rusangi barasaba ko ayo majambo atokwamaho gusa ariko iryo tunga rusangi rigatunganywa ku mugaragaro kugira ngo byigaragaze ko ririko riraduza ubuzima bw'abarundi bose rireke kuba iby'akagwi
Jene Muzinga arakenuye turabandanya n'amakuru twateguriye ingingo leta y'u Burundi herutse gufata yo kwirukana David Reines yahora aserukira igihugu cy'ububirigi mu ishyirahamwe ry'uri migenderanire n'iterambere ngo ni ingingo iteye isoni kandi itagira ifatiro ibyo bivugwa n'umuhari w'ibikorwa nkunda igihugu mape Burundi buhire uwo muhari ukabona ko iyo ngingo yerekana ko atabahanuzi leta ifise kandi ko izogira ingaruka mbi ku banyagihugu no ku gihugu muri rusange tutegeyo mi Emery Pacific Giraneza arongoye umuhari mape Burundi buhire
umuntu wese afite uburenganzira bwo kwerekana ibyo yasomye abona yuko byo ba information ku bandi cyane cyane iyo abantu baserukira aya mashira hamwe iyo uri mu directeur pays inshingano zawe za mbere abari kumenyesha amakuru ku basanzwe bashigikira ibikorwa uburi kurakora muri ico gihugu kugira ngo bamenye ibyerekeye ico gihugu n'akarere gitumbereyemo ahanini aba baserukira amashira hamwe nka Enabel baba ubwa mbere hoho ari nk'abambasadere b'iryo shira hamwe baserukira muri ico gihugu ariko kandi baba banavugira bagira ubuvugizi kugira ngo ico gihugu kironke imfashanyo nyinshi gikeneye rero hariho information bapartaja kugira ngo abo bantu basanzwe babaha amahera ahantu muri ku vyeke na bere leta y'ububirigi yibone yuko bikenewe yuko ico gihugu kiri mu ngorane kumbure gikeneye kubananya gifashwa haba mu by'umutekano canke haba no mu by'iterambere Nukubuga yuko kwirukana umuntu kuko gusa yapartaje ino information hii ni ubujuju vyerekana yuko leta y'u Burundi itagira abayihanura mu bijanye na diplomasi n'imibano y'u Burundi n'amashirahamwe n'ibindi bihugu. Ingaruka munazi yuko irishirahamwe mu mugambi wajyo w'ibihumbi 2024 na 2028 arifite bije y'imiliyoni zirenga 75 zo gufasha mu bijanye n'amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, ivy'inyigisho, ivyo guteza imbere ivy'akazi hamwe n'intwaro ibereye. Rero no kuvuga yuko ibirashobora guteba mu gihe badaciye bashiraho uwunda musubirira canke ngo bashireho ubumenyeye akazi nk'uko uwo yari akamenyeye. Ikindi naco ni insiguro ya politike tubiha. Urabona yuko kwirukanwa k'uyu muntu bigaragaza kandi ko leta y'u Bujumbura ititeze na gato kwemera no kumva umuntu wese avuga ibinyuranye n'ivyo yifuza.
Mu makuru y'inkino yanze yindwe twaraye turangije imigwi yagiye iraserukira u Burundi haba mu nkino za Sekafa Kagame Cup zibera mu gihugu cya Tanzania haba no mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo gushika mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi yose mu mwaka uza. Hose u Burundi bwaratsinzwe nayo umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga. Ibihugu bitandatu byahuriye i Bujumbura mu ihiganwa ry'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Inkino zatanguye uno munsi ku munsi wa mbere. Alexandre Niyungeko niko bimeze.
Igitsindo kimwe cha Cote d'Ivoire ku buso bw'u Burundi uko niko urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje ku munsi wa gatanu hari ya bija muri Cote d'Ivoire. Intamba mu rugamba z'u Burundi n'inzovu za Cote d'Ivoire ni mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo gushika mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru. Inkino zizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Mu muce u Burundi burimwo, u Burundi bugira gatatu inyuma ya Cote d'Ivoire na Gabon, ari navyo bihugu biboneka ko bifite amahirwe menshi. Kuri uyu wa kabiri u Burundi bukazotana mu mitwe na Gambia igira kane. Nayo umurwi wa Buma muri waserukiye u Burundi mu nkino za Sekafa Kagame Cup ziriko zibera muri Tanzania. Bumamuru imaze gutsindwa inkino zose imaze gukina uko ari zibiri. Ku munsi wa gatatu yatsinzwe na APR y'u Rwanda ibitsindo bibiri ku busa. Nayo ku munsi wa gatandatu Bumamuru yirahiwe na Kinondozi MC yo muri Tanzania kimwe ku busa mu muce Bumamuru irimwo akaba ariyo ya nyuma. Tugarutse Bujumbura kuri uyu wa mbere ku kibuga cha Centre Technique de Ngagara hatanguye ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga bo mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ibihugu bitandatu ari by'u Burundi, Kenya, Tanzania, Zambia, Uganda na Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo nivyo vyitavye iryo higanwa. Turangirize muri basketball aho kuri uyu w'Imana Igitega ariho hatangura inkino zo gutanguza ihiganwa ry'umwaka. Kamikaze basketball y'i Bujumbura niyo yatahukanye igikombe cizo nkino isinze Lezipo y'Igitega amanota 82 kuri 60, icitahukana niba hasha ry'umuriyoni w'Amarundi. Nayo Lezipo yabaye ya kabiri icitahukana ibihumbi 750 by'amafaranga y'Amarundi.
Alexandre Niyungeko arakenoye tumushimire kuri ayo amakuru avugwa mu gisata c'inkino ya dutororokanije akaba ari no kuri iyo nkuru nyene duciye dusozera ko amakuru twabateguriye yo kuri no wa mbere. Shimire mwe mwese mwari muduteze yombi, shimire bagenzanje umwe wese ku ruhara yagize kugira no makuru boneke nk'uko muyumvise. Bonfise Niyungeko ndabashikiza ndabifuriza kurwanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.